Tumaze kumva amajambo meza cyane, twashobora guhagarara kuri buri murongo, buri kintu tukakireka kikatunyengetera kikinjira muri twebwe, tukavyiyumvira ko, maze tukabaza umwami tuti, uyu munsi ushaka kumbwira iki uciye mu ijambo ryawe? Kijya gihe cya gihe umwami yari kabwira abigishwa biwe, uno munsi ari kabwira twebwe, wewe na jewe. Uno munsi ni twebwe dufise igikorwa cyo gushyira mu ngiro kugomba kwiwe mu bwami bwiwe. Ntibikwiye gusa ko tuvuga ivyo Imana yakoze kera. Imana ikeneye uno munsi kwakira ibyifitiye uburenganzira mu bantu bayo, kwakira ibyifitiye uburenganzira mu bwami bwayo. Ikeneye guhamagara, ikeneye kurungika abantu, ikeneye gukora, ikeneye kwigaragaza no guhamagara abanyuma ngo binjire mu bwami bwiwe bwayo, ibiyereke kandi ibimenyekanishe. Hano haravugwa muri Luka igice cy'icumi umurongo wa mbere, mu nyuma y'ivyo umwami Yesu atoranya abandi 70. Yari yamaze guhamagara abandi 12 kandi arabarungika, hanyuma acyongera ahamagara abandi 70, kandi kuva icyo gihe yarahamagaye benshi kandi yamye barungika kugira bagire icyo bakoze, kandi abo yarungitse kugira bavuze ijambo ryiwe, kandi nicyo cyangombwa, nicyo nyamukuru. Umuntu wese ashitsa igikorwa yahawe gukora. Nshaka kuvuga yuko nta na rimwe tuzokenera cyangwa twifuza kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose ku muntu runaka hano hantu, ariko buri shengero cyangwa ishengero ryigenga cyangwa ishengero cyangwa paruwase, bamwe bose bavuga yuko ari ishengero ry'Imana, kandi baravuga ko bariko bakavuga ko bakora byose mu izina ry'umwami. Ariko tubwirizwa kwemera kugereranya ibintu byose n'amajambo y'Imana. Birakwiye rero yuko turaba byose dukoresheje ibyanditswe vyera. Ishengero ry'umwami ritegerezwa kuba uno munsi nk'uko ryari mu ntango. Ivyaryo ntibifatiye ku bihe, ntibifatiye kwihindagurika ry'ibihe, ntirishobora guhinduka. Vyose bitegerezwa kuguma nk'uko Imana yabishinze. Hano rero turavuga muri no minsi kuvyubaka ishengero, kukubaka ishengero ry'Imana nzima, atari kubaka ishengero rya Gikristo runaka, ariko kubaka cyangwa ivyubaka ishengero ry'umwami wacu. Bamwe bazoshobora guhagarara imbere yiwe aho azogarukira, kuko ivyo nivyo twitayeho, niyo ntumbero yacu kuba kuzobana n'umwami. Kandi nicyo gituma dukeneye icishimikizo ntakuka, kandi icyo cishimikizo ntakuka ntigishobora kuba ivyo abantu bavuga. Aha ku isi hari myizerere myinshi, turabizi twese, abantu bizera ibintu bitandukanye, bizera ibintu bitandukanye byinshi. Ni bande bavuga kuri none? Ninde muntu yokwemera? Ninde muntu yogira icyizere? Ariko twizere Imana n'ijambo ryayo gusa. Ntidushobora kwizigira abantu, dushobora kwizera abantu, abo umwami wenyine ubwiwe yahamagaye. Kuri abo rero aravuga ati, nk'uko Mwenedata Schmidt yabisomye abishimangiye ko guhera ku murongo wa 16, aravuga ngo ubumve n'ibyo aba yumviye, ubanse ni jewe aba yanse, unyanse aba yanse uwantumye, unyanse aba yanse uwantumye. Luka 10:16. Luka 16:16. Ibi bivuzwe hano ni ibintu bikomeye cyane. Umwami wacu agihamagara umuntu kuva icyo gihe nibiba bikira ibintu by'umuntu, ariko kibari gikogwa cy'umwami, bibari iby'umwami yamuhamagaye. Kiriya gihe abigishwa baragiye bahawe igikorwa bafise uburenganzira bwo gushobora kuvuga ubwami bw'Imana no kuvuga ijambo ry'umwami baribwira abandi mu buryo bwo gukangura abantu bavuga bati ubwami bw'Imana burabegereye. Suko bwegereye gusa, ariko muno murongo muri Bibiliya havuga ngo ku murongo muno cyangwa igice cya nyuma cy'umurongo w'icenda Luka 10 umurongo w'icenda ngo mutu bwami bw'Imana burabegereye. Luka 10 umurongo w'icenda atari jya mvuga abantu bose bakoresha ngo ubwami bw'Imana ngo buri hafi, ariko ngo burabegereye. Nimwebwe buriko burabwirwa, ubu rero murashobora kubwinjiramwo. Uko niko bimeze muri rusangi, kandi niko vyanditswe mu zindi zose zindi. Haravugwa yuko ubwami bw'Imana bwegereye abantu hano ngo burabegereye. Bwegereye bande? Abo bumvise ijambo ry'umwami mu kanwa kabo yahamagaye, kabo yatumye, abo yahaye ibango ry'igikorwa, abo yahaye ubukozi, abo yemereye gukora icyo gikorwa. Ubwami bw'Imana bwari bwaje kuri abo, bwari bwabegereye. Rero turazi neza yuko umwami ariko arubaka ishengero ryiwe, kandi ibyo dusoma muri Matayo 16 umurongo uzwi n'abantu bose, abo bose basoma ibyanditswe vyera barawuzi ku mutwe, barawuzi ku mutwe. Haranditswe hano muri Matayo 16 umurongo wa 18. Matayo 16 umurongo wa 18. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ntazorishobora. Si kuri Petero, ariko kuri urwo rutare kuguhishurwa kuva ku Mana kw'icyo Yesu Kristari, niwe gitandara cy'agakiza. Kuri we niho natwe twubatse kugira ngo tube inzu yo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo dushobore guhimbaza Imana, gusenga Imana mu buryo bugororotse. Avuga ati nzokubaka ishengero ryanje, aho umwami ashobora kuvugira, aho umwami ashobora gukorera, aho umwami ashobora kwigaragariza, aho ijambo ryiwe abantu baryumva kandi bakagizera. Abantu baca binjizwa mu bwami bwiwe, mu ishengero ryiwe, atari mu bwami runaka, atari mu ishengero runaka, ariko mu bwami bwiwe, mu ishengero ryiwe, mu ishengero ryiwe, bakagira umugabane ku byo ariko arakora. Twaravize ko cyane ejo naranasomye ibintu bike mu byo Mwenda Taburanamu yavuze, uwo Imana yakoresheje mu buryo budasanzwe muri kino gihe. Kandi turazi ko nimba umuntu yatumwe by'ukuri n'Imana, dutegerezwa kumwumva, tukumva ibyo avuga, kandi abo ab'Imana bose bazobibona, bizokangura imitima yabo, bazoca bakwegwa namwe mu Imana. Kandi icyo nicyo cyiza cyane, si ibintu bemezwa n'abantu ku gagobero, ariko bakwegwa namwemu igikorwa cy'Imana mu mutima w'umuntu. None byo tumarira iki kugira ishengero ishengero rinini gose iyo atari Imana yaryubatse? iyo abantu barigize badashitse ku ntumbero. Nico gituma tufashijwe n'Imana twarihaye icyo gikorwa, canke mvuge ni Imana niyo yaduhaye icyo gikorwa cyo kwitaba ijambo ryiwe riduhamagaye. Dukore nk'uko rivuga kugira ngo dushobore guhagarara imbere yiwe, kuko ijuru n'isi bizokurwaho bizoshira, ariko ijambo ryiwe rizohoraho ibihe bidashira. Ejo twarasomye mu Bikorinto ba mbere igice cya 12, hano muri kino gice intumwa Pawulo ira hari ibyo ibwira ishengero ribwirizwa kwitondera. Hano rero turabwirwa turerekwa ahantu henshi ingene ishengero ryo mu izina rishasha ribwirizwa gusa, tukabwirwa n'igikorwa Imana yarihaye hamwe n'ibikorerwa muri ryo. Kandi nibaza yuko ari byankenerwa ko ivyo tubiraba kugira ngo ukwizera kwacu gushobore kuzuzwa ubuzima, ubugingo kuzure mwe muw'Imana. Kandi ivuga butumwa kuvuga ijambo bifise intumbero imwe gusa, nukuduhuza n'Imana, nukuduhuza n'Imana kugira ngo Imana ishobore kugira ikikoze. Imana yerekanira gusa hajya abantu bemera bagahuza n'amajambo yayo. Mwe muw'Imana azokwa makora bihuje n'ijambo ry'Imana, ntakundi vyogenda imbere y'Imana ntakundi. Hano mu Bikorinto ba mbere igice 12 umurongo wa 12 nyene, Bikorinto ba mbere igice 12 umurongo wa 12 ngo aravuga ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi ingingo z'umubiri zose nahari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko muri mwe umwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe, naho boba abayuda cyangwa abagiriki, naho boba abagurano cyangwa abidegembya, kandi twese twanyweshejwe mwe mu umwe. Akumbure gushika hano hari amajambo abiri yavuzwe hano. Icya mbere ngo biciye mu mubatizo ngo twabatijwe, icya kabiri ngo biciye muri mwe. Bihuye n'ijambo ry'umwami hari ukwizera kumwe, umubatizo umwe, ivyo uko ari bibiri tubisoma mu ijambo ry'Imana. Kuri ivyo rero turashobora kugurura igice cya kane cy'Abanyefeso, ahanditse ngaha ku murongo wa gatanu. Abanyefeso igice cya kane umurongo wa gatanu haravugwa ngo kuko hari umwami umwe, n'ukwizera kumwe, n'ukubatizwa kumwe. Umurongo wa gatandatu, n'Imana imwe niyo Data wa twese asumba byose akoreraho akoresha bose ari muri bose. Umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe. Uno munsi hari myizerere myinshi, abantu bizera ibintu bitandukanye, hari imibatizo itandukanye, umwe wese yikorera ibyo ashaka. Ku Mana ntibishoboka. Imana irafise integuro, irafise umugambi wayo, kandi muri uwo mugambi wayo wanditswe mu majambo yayo, abakeneye guhagarara imbere y'Imana bategerezwa kwicisha bugufi bakishikana bakemera. Imana ntishobora guhindura uko ibyo n'ibintu maze ngo ikorere ku by'abantu bashinze. Oya, ukeneye guhuza n'Imana ategerezwa kuvuga ego ku majambo yayo. Birakwiye yuko dushika kuri kino kintu yuko umwami umwe atuganza, yuko umwami umwe ari wagira ububasha kuri twebwe, ukwizera kumwe akaba ariko kuturongora ukwizera nkuko ibyanditswe bitubwira. Hama hakaba n'umubatizo umwe, uno munsi turabizi twese babatiza mu buryo butandukanye ku bantu, hamari itandukaniro muri byose ariko ku Mana hamari kintu kimwe, ariko icyo kintu kimwe kiva ku Mana ni cyukuri kandi nicyo nyamukuri, nicyo gikenewe. Igikuru si ibintu byinshi tubona imbere y'amaso yacu, ahubwo igikuru ni kintu kimwe Imana yashinze mu majambo yayo. Murongo wa gatanu, Abanyefeso kane, murongo wa gatanu, hariho umwami umwe n'ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe n'Imana imwe, niyo Data wa twese asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Mbega si ibintu byiza gahembwe, si ibintu byiza ibi bintu. Turashobora none kwiharura muri uno mugwi, none turashobora kuvuga tuti biri hejuru yacu, muri twebwe no hagati yacu. Ibi bintu mbega turumvira Imana rwose, mbega twaratahuye ko ari umwami umwe, kandi ko hari umubatizo umwe gusa, kandi ko ari ukwizera kumwe gusa, ukwizera Imana Uhoraho, kandi ko yashyizeho kandi akongera agategeka ibintu byose. Reka tugaruke kuri no jambo riri mu cete cyandikwa Abakorinto, kuko muri mwe mu umwe, byaciye muri mwe mu umwe, biciye muri mwe mu umwe, niho twese twakoranirijwe hamwe mu mubiri umwe, biciye mu mubatizo. Atari umubatizo w'amazi canke amama atatu bashira ku ruhanga rw'umwana, ariko ngo kuko Abakorinto 12:13, kuko muri mwe mu umwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe. Aho rero twese twasutswe ko mwe mu umwe. Turabona ivyo ari vyo hano, atari iby'abantu bagerageza gushitsa, ariko ivyo Imana ikora ku bwa mwe mu wiwe, ku bw'ubugingo bwawe n'ubugingo bwanje, mu bugingo bwawe n'ubugingo bwanje. Ibikorwa by'abantu nibihagije byonyine nibikwiye mu bwami bw'Imana. Turakeneye igikorwa cyamwe mu yera, uko niko bimeze, kandi dutegerezwa gufatwa namwe mu w'Imana. Murongo wa 14 uravuga ibi bikurikira ngo umubiri si urugingo rumwe ariko ni nyinshi. Hanyuma turabona ko babidondagura kimwe ku kindi. Hano rero haravugwa ku murongo wa 19 n'uwa 20, murongo wa 19 n'uwa 20, kandi iyo zose ziba ari urugingo rumwe, umubiri wobaye hehe? Ubu rero tugize umubiri w'umwami, ishengero ry'Imana nzima. Turashobora kuvuga tuti mwami nushiremo, nudushire muri uwo mubiri, nudushire muri uwo mubiri. Ariko uwo mubiri, uwo mubiri ungwa na mwemu, uteranywa na mwemu iyo ijambo ry'Imana ririko riravugwa. Imana iregeranya kandi igaha imero uwo mubiri. Ntihari urugingo rumwe, ariko hari ingingo nyinshi zigize umubiri umwe, akaba ari nawo mubiri w'umwami. Kandi umubiri w'umwami utegerezwa kuba umubiri muzima. Kristo yarazutse mu bapfuye, ni muzima. Aba gusa mu bahawe ubugingo bushasha buva ku Mana. Nicyo gituma umwami wacu atazigera yifatanya n'imikorere yapfuye y'amadini, kuko ivyakozwe n'umuntu byose biba bipfuye. Ivyaremwe n'Imana biba bifise ubuzima biba bifise ubugingo mbere no mu byaremwe no mu byaremwe buri giti buri gitegwa ego buri giti byose birafite ubuzima mu buryo busanzwe kubera ko byaremwe n'Imana none ni kangahe wacitse icyaremwe gishasha muri Kristo yahawe ubugingo bushasha buva ku Mana kandi akaba yarazanywe namwemu akaba yarabatijwe namwemu kugira ngo agire abe mu bagize umubiri muzima w'umwami kugira ngo abe mu bagize umubiri w'umwami mubiri muzima w'umwami Kristo numutwe kandi ingingo zose zegeranijwe muri ico gihe duca dushobora gukoreshwa muri ico gihe duca dushobora gushitsa igikorwa yatujeje kandi ibyo nibyo dukeneye dushaka yuko muri kino gihe cyanyuma cy'ubuntu kigiye kurangira yuko tuba ivyabona vyuko ivyakozwe ko ivyabaye mu byakozwe n'intumwa ivyari mu ntango bisubira bikagaruka bigakoreka ku iherezo maze gutyo bigaragare ko Yesu Kristo uko yararejo ariko ari none munsi ariko azokwama ibihe bidashira aha rero su twigoro twawe cyanke utwigoro twanje sitwe dukenewe ariko hakenewe ukwizera kwawe n'ukwizera kwanje hakenewe ukumvira kwawe n'ukumvira kwanje hakenewe ukubaha kwawe n'ukubaha kwanje tukubaha Imana n'ijambo ryayo kugira ngo Imana ishobore gushitsa biciye kuri twebwe ivyo yafashe ngo kuzokora utwigoro tw'abantu nta kibanza na kimwe dufise mu gambi bw'Imana utwo n'utwigoro twa kimuntu igihe umwami Yesu yarungika bamwe mirongo irindwi yabahaye igikorwa kandi abaha ibyo babwirizwa gukora ababwira ibyo babwirizwa gukora byumvikana ku byo babwirizwa gukora byumvikana kandi bakoze bategetswe n'umwami ari nawe yari yabarungitse uko niko abo bose muri kino gihe umwami ahamagara akabatuma baca bakora mu izina ryiwe ariko biciye mukumva ijambo ryiwe niciye mukumva ijambo ryiwe abantu barahamagarwa kugira ngo bashobore gusohoka bashobore kwinjira mu bwami bw'Imana bwabegerejwe kuko barizera kandi umuntu wese yizera ahabwa iby'Imana yasezeranye Imana nishobora kwisubira ko kubijanye n'ijambo ryayo bunivyo yagabiye abantu ihagaze kuvyo yavuze hano reka dutere tuje imbere twegere imbere maze dusome ku murongo wa 21 abiko nibambe gice cy'umwaka wa 2021 igice nirishobora ku ntiyoshobora kubarira ikiganza ngo ntacumariye canke umutwe kubarira ibirenge ngo ntaco mumariye 22 ariko birukundi rwose ingingo z'umubiri ziyumvirwa ko ari zintege nke inyuma y'izindi nizo zitohara turabona ko ari ibiraba buri rugingo kandi hari umurongo uciza mu byumviro byanje muri mu wavugishwa n'Imana umurongo muri Bibiliya uri mu wavugishwa n'Imana Hosea ahavugwa ngo abanywanyi canke abanywanyi muri no minsi muri kino gihe cyacu hose harabitwa abanywanyi harabajya mu mashira hamwe ariko ku Mana sukuba umunywanyi ariko nukuba urugingo nukubibamwo sugupfa kwifatanya gusa oya nukubibamwo nibaza ko ari Amosi gice cindwi umve ivyo uvugishwa n'Imana avuga Amosi gice cindwi umurongo wa 14 maze Amosi yishura Amaziya ati sinigeze kubuvugishwa n'Imana canke ngombe umwigisha uwo yavugisha ariko nari nibereye umwungere nkaba n'umurimyi w'ibiti by'umusukomora, maze Uhoraho yankuye mu mukuku ndagiye, arambarira ati genda ubarira abantu banje b'Abisirayeli. Umurongo wa 16, nuko rero nawe nyene niwumve ijambo ry'Uhoraho. Turabona ngaha kuva mu izina rya kera turafise uyu muhamagaro wavuye ku Mana imbere y'amaso yacu. Kugarariza uvugishwa n'Imana ni ikintu kibi, kuko yarazi yuko kugarariza uvugishwa n'Imana ari kugarariza Imana. Rero aca yiregura akavuga ati nimwumve, nimunyumve, jewe sindi uvugishwa n'Imana, sinigeze kuba uvugishwa n'Imana canke ngombe umunywanyi w'ishure ry'abavugishwa. Imana yankuye inyuma y'umukuku ati ndi umurimyi w'ibiti by'umusukomora. Byari biki? Abantu bibaza iki byari biki? Baravuze bati uyu muntu rero nguye araje gusa atanguye kwivuga ibyo yishakiye, yigira ibi n'ibi n'ibi, yigira kwazi ibi n'ibi. Ariko uyu muntu yarazi ibyina mu mitima wiwe, yuko yarazi ati uyu munsi nobaye ndi ahanaka, iyo aho nahoze ndi, iyo Imana itajya kumpamagara. Ati iyi Imana itaza kuntuma, itajya kuba yarampaye igikorwa nkora, itaba yarantumye. Acabwira rero ujya mwami ati jewe ndi umuntu arima ibiti by'umusukomora, ariko umwami yankuye inyuma y'umukuku. Naragira yarafise ibyo uko ari bibiri, yarafise ibiti by'umusukomora kandi yarafite n'umukuku. Aravuga ati si jewe nihagurukije. Yashaka kuvuga ati igikorwa cyanje nagikoze ubuzima bwanje bwose, naramukurikiye. Ati rero ubu rero raba natumwe n'Uhoraho Imana. Ati sinaje nitumye, ati natumwe n'umwami n'Uhoraho yankuye mu by'isi, maze anshyira mu bwami bwiwe, mu bintu bifatanye n'igikorwa ciwe, ibintu bifatanye n'igikorwa cy'Imana imbere y'abami n'abantu bose, kugira ngo ndababwire ibyo ntegerezwa kubabwira. Hari hasigaye ko yongera ko ngo mwami Amaziya, nimba ukeneye kugwa kubigwanya nubikore, ariko ugwanye Uhoraho Imana, kuko niwe yampamagaye, niwe yantumye, abari ugwanya, kuko jewe ndiko nkora icyatumye andongora kanzana hano. Abantu ni gake batahura iyo Imana ibarungikiye abavugishwa nayo, abantu baca babashibura bakabanka, mbere bakanavuga bati va hano ugende, nimba ufise ubutumwa ushaka kuvuga ntubikorere hano, aha ni ku ngoro y'umwami, aha ni bwami, va ngaho ugende. Ibyo kandi mbega none umwami w'abami ntafise ububasha bwose ku bwami bwose bwo ku isi? Mbega ijambo ryiwe ntiriraba n'ingoro z'abami? Imana niyo ishiraho abatware kandi niyo ibakuraho. Ijambo ryiwe ni ijambo rifite ubushobozi bw'Imana kandi nirizima kubashaka, kubiteguye kuryumva bose. Uwavugishwa n'Imana Yesaya arandika hano mu gice cya 53, Yesaya 53 aravuga ngo ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko k'Uhoraho kwahishuriwe nde? Abantu iyo Imana ivuganye natwe twizere ibyo itubwiye, kuko nivyo idusaba wewe na jewe. Nivyo turashobora kwiyumvira mu mitima yacu, tukiyumvira tuti turashobora kuvuga tuti uyu mugabo none yibaza ko ari iki aho yihe uburenganzira bwo kugira icyo atubwiye twebwe. noshobora kuvuga cyo kimwe kandi abenshi barabivuze muri bino bihe mu binjana biheze no mu myaka igihumbi iheze twebwe ntitwavuye mu ishuri ry'abavugishwa twebwe ntituri n'abavugishwa n'Imana ariko ijambo ry'umwami ryaratuje ko kandi nicyo gituma dutegerezwa kujyana rino jambo kandi tukaribwira abandi nimba umwami yaravuze ati ubumviye ni jewe aba yumviye kandi ubakiriye ni jewe aba yakiriye ivyo biraremereye cyane bifise uburemere cyane Luka 10:16 ubanse abanyase Imana yamyirungika intumwa zayo buri gihe mu gatondo no kumugoroba yamye igira ibyibwira abantu harahiriwe umuntu yashoboye kumenya yuko atari umuntu yari karatanga integuro yiwe ariko ko ivyo byari ibintu byemewe hano hari umuntu avuga yatumwe n'Imana umuntu avuga yatumwe n'Imana hano ijambo gishobora byose riko riravugwa kandi umwami ariko arihishura bakundwa esukuntu twabwirizwa gushimira Imana kubona twarashoboye kubona muri no misi iherezo tukabona abantu Imana ishobora kongera kugira icibwiye abantu bashobora guceceka bagashobora kuba biteguye kumva ivyo cyakubabwira hari uburyo bubiri hari ibintu bibiri hari inzira zibiri dushobora guhimbara Imana canke tugahimbara abantu ariko kubikorera rimwe byose kwari bibiri ntibishoboka dushobora guhimbara Imana canke tugahimbara abantu ni kimwe muri ivyo kundwiheze nari muri ino nyubakwa nyene ino nzu twarashe kuganira n'umugabo umwe kandi yaranyumvirije umwanya muremure kuburyo ntabankironka n'umwanya wo kuganira nawe ahajya hanze ku ngazi niho yarari yaravuze ati mwe ndata Frank ati mushinga ntahe Frank ntegeza kukubwira ibintu uko biri ngenda bikore muri kano kanya ngenda kukubwira ibintu uko biri maze acaravuga ati ivyo twakoze byose n'abana bacu twabikoze gusa kugira ngo ntitubabaze nyokuru kugira ngo dushobore kumunezereza kuko twari tuzi uko byari kugenda ingaruka byari kuzana iyo nyokuru amenya ko tutakija gusenga ko tutagikora ibi canke ibi iye kwibituta kibikorera n'abana bacu icyo gihe niho byasohoka biva mu kanwa kanje nkavuganye barashobora guhitamo kunezereza nyokuru kandi bakabikora cyangwa bagahitamo kunezereza Imana kandi navyo bakabikora bakundwa tuvuze nk'abantu ibyo twoshobora kubitahura n'umugenzo ni ibintu bigenda bihana ahantu kurungana uruganda rukururundi ni ibintu by'imitegekere kandi ubwo nyene iyo ikiyobora ubwato gikuweho maze bugafata iyindi nzira hacaba uguhungabana hacaza ibihuhusi ariko noshima ko haba uguhungabana hano mu muryango maze ku iherezo ry'ubuzima bwacu bigaca bisubirirwa no kujya mu bwiza bwo mu ijuru hako hano ku isi byose bigenda neza kandi tukaba mu munezero maze ku iherezo ry'urugendo rwacu ngaha ku isi hagacabaho guhungabana bakundwa ibyo turashobora kwiyumvira tukiyumvira kuri ibyo bintu ariko ivyavuzwe hari ukuri yabivuganye umutima ugororotse ibyo byose tubikora kugira ngo dushobore kunezereza abantu Imana yo ikeneye abantu bameze nk'uko bakeneye kwihimbara kandi bakabikora uko vyogenda kose ariko ivyo vyama biherekezwa n'ubwitange n'ukwiyanka no kudatahugwa n'abantu baba bavugishwa n'Imana mu izina rya kera umwami wacu canke Yohana yamwitangiye imbere munyuma hakazi intumwa Imana buri gihe yamye yironkera abantu bashobora kuyigirira icyizere. Ariko kuva icyo gihe, kuva muri uwo mwanya, abo bantu nta muntu yasoye kubatahura, bake batangura gusoza baganiye umuyaga uva, bafise ibibagwanya, barashibuye, baransa imigenzo, maze haca haza ubuzima bushasha buvuye ku Mana buca buratangura muri bo. Ikibabaje ni igihe umuntu avuye mu idini runaka akajya muri indi. Ibyo nibaza ko atari byiza kubikora. Nibyo nshaka kuvuga. Ibyo bintu nibya nitwabwirizwa kubikora. Nitwabwirizwa kuva mu idini ngo tujye muri indi, hanyuma tuva hatuja hariya. Ahubwo twabwirizwa gusohoka muri ibyo byose, maze tukinjira mu bwami bw'Imana. Ibyo nibyo twabwirizwa gukora. Umuntu ntiyategerezwa guhindura ava haja hariya, ariko niba tubwirizwa kubikora, twabwirizwa kubikora neza. Ivyo nta kundi vyategerezwa kugenda atari mu buryo Imana yabivuzemwo mu majambo yayo. Nimwibaze namwe mu minsi y'umwami wacu, iyo abasadukayo baja kuba abafarisayo, bari kuba bariko bava mu bintu by'abantu bajya mu bindi bintu by'abantu, kandi ivyo nta muntu umwe bifasha. Oya, Imana iraduhamagara ngo ubwami bwanje bwabegereye. Nabarungikiye intumwa ziriko zirababwira ijambo ryanje. Mutegerezwa gufata ingingo imbere y'inyonga zanje, kuko sibo ariko ni jewe navuganye namwe, kandi ni jewe ndiko ndabatumira kugira mushobore kunkorera kandi mwongere munkurikire. Mu bwami bw'Imana si ibintu by'abantu, ariko ni ibintu by'Imana, kandi turabinezererewe. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'Imana nyene, kandi bugizwe n'abantu, ariko abo bantu bahevye ivyari vyabo bwite byose, ni kuvuga mu by'amadini, kandi bakurikiye iby'Imana yabategetse mu kubaha iby'ubwami bw'Imana. Twe twagumye turi abantu, kandi turi abantu, kandi tuzoguma turi abantu, ariko dufise ukubaha ijambo ryayo ryera kandi ry'igiciro. Bakundwa, ushoboye guhonja kandi agatahura ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana, ntazoshobora kugira ingorane zo gushobora kwinjizwa mu bwami bw'Imana. Azovuga ati, "Mwami, jewe ndaba ndi hano, ijambo ryawe ryinje mu mutima wanje, ndakwizera. Nunyemere nk'inyegu yawe, nk'ishamvu yawe. Nshaka kwinjira mu bwami bwawe, kandi nshaka kwinjira muri kano kanya." Amosi yaravuze ati, yaravuze kiriya gihe ati, yaravuze ati, "Sinduvugishwa n'Imana, ati kandi sinizi ishure ry'abavugishwa, ariko Uhoraho yankuye inyuma y'umuko kugira ngo nshobore kuvuga ijambo ryiwe." Bamwe 12 barabaki, bamwe 70 barabaki, abo umwami yahamagaye barabaki. Yahamagaye umwe muri bo ari ku kiyaga cy'i Galilaya, uwundi ariko aratoza makori, wa gatatu mukuraho, wa kane mukura hariya. Hose yagiye bahamagara, hanyuma arabarungika kugira ngo ijambo ry'Imana ryera rishobore kuvugwa, ribwirwa abantu bose ku isi, kandi bashobore kugira akaryo ko kwinjira mu bwami bwiwe. Aho abantu barungitswe n'Imana bakavuga ijambo ry'Imana, babwirizwa kuvuga bati, "Ubwami bw'Imana bwabegereye." Ese ko ntari byiza uno munsi muri kano kanya twegereye ubwami bw'Imana. abenshi baramaze kwinjira n'abandi barashobora kwinjira muri kino gitondo. Ntidukeneye kurinda kurindira, turashobora gufata ingingo muri kano kanya maze tukavuga tuti mwami ngubu bugingo bwanje ndabugushikaniye nunyemere uko ndi kose, kandi Imana izubikora. Kandi natwe tumaze gucika bizera nabo bose bazokwizera mu nyuma tubwirizwa gukoranirizwa hamwe munsi y'umutwe umwe kugira ngo umwami ashobore kwigaragaza kongera kwigaragaza mu bantu biwe muri no minsi y'iherezo. Naduhe umutima ukunze, naduhe umutima wumvira, umutima wizera kubw'ubuntu. Muri icyo gihe ntibizotugora kumukurikira, ntibizotugora kumukorera, ntibizotugora kumwizera. Umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, Imana imwe, akaba ariyo Data, Data ari nawe ibyo bintu byose bikomoka ko, kandi byose biva kuri we kandi bigaca kuri we, kandi natwe turi hano kubwiwe. Wewe na jewe turi nyegu yiwe ku musaraba i Golgota, igiciro cyarishuwe, cyararishwe. Amaraso y'umwagazi w'intama yarasesetse, kandi umukiza wacu yarasemereye, umwami wacu n'umukiza wacu yarasemereye, aravuga ati byose birarangiye. Yarabwiye umwe mu bari babambanywe nawe, aramubwira ati uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Umwami arahamagara ushaka kumukurikira wese. Amen. Duhaguruke dusenge. Kumbure tworirimba kano karirimbo kavuga ngo uko ndi kose naho atacomaze, uko ndi kose, uko ndi kose, uko ndi kose natacomaze, sikubwi inkomezi zanje niteze inkomezi zawe. Amaraso yawe niyo anyeza ibyaha. Ewe mwagazi w'intama w'Imana, ndaje, ehe ndaje, ndaje, ndaje. Twunamike imitwe yacu, tugume turi imbere y'Imana mu isengesho ducecetse, dufunge amaso yacu maze twugurure imitima yacu, maze tugire ibyo tubwiye Imana ducecetse, mu gihe mwe muwiwe ariko arakorera muri twebwe. Imana iriko irahamagara, iracavuga, mwe muwiwe aracaburira abantu. Uno munsi nimwumva ijwi ryiwe, nimukomanaze imitima. Abantu bose bakurikiye iryo jwi, abantu bose bumvise umuhamagaro kandi bakitaba, bazonezerwa mu guhoraho ibihe bidashira, kandi bazoshima Imana kubona umwami yavuganye nabo kandi akabishurira. Abenshi baramaze kutwitangira imbere, abanyuma nabo bariko barahamagagwa muri kino gihe. Uno munsi ni wewe, uno munsi ni jewe, uno munsi Imana iriko iravugana natwe. Twebwe bakoraniye hano turiko turumva ijambo ryiwe, abandi kwari bumva ijambo ryiwe. Mu gihe duciye bugufi imbere yiwe, nashaka gusaba, nashaka kubaza nimba hari umuntu akeneye kwitaba uwo muhamagaro, maze avuge mu mutima wiwe ati mwami wo kwizigirwa, warababajwe kubwanje, warapfuye, warasheshe amaraso yawe kugira ngo uncungure, sishaka kumva bavuga iby'ubwami bwawe gusa, ahubwo nkeneye kuba ndi mu bwami bwawe, nkeneye kubwinjiramo. Nunyakire uno munsi, nunyakire mu bwami bwawe, kandi muzobona yuko Imana izobikora. Nzobona ko Imana ikibikora. Umuntu akeneye kwitaba umuhamagaro w'Imana mu mutima wiwe, arashobora kubishingira intahe maze akazamura ikiganza. Dushaka kubasengera, dushaka gusenga kumwe namwe. Ndabashimiye, turabashimiye. Imana ibahezagire. Reka dusengeranire kugira ngo umwami ashobore gufasha umwe wese muri twebwe. Hoba hariho uwundi? Reka dusenge. Imana ibahezagire. Dusengere ibyo bintu. Data watwe turi mu ijuru, mbega ubuntu kubona ukivuga, kubona ugihamagara. Turi hano Mana yo kwizigirwa, kuko wavuganye natwe, kandi kubera ko waduhamagaye twaje, kandi uravuga uti uza kuri jewe sinzomuhinda. Nta na rimwe wigeze uhinda umuntu, ahubwo abantu bose warabareka bakinjira. Uzokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa, azoba umuhirwe, azomuhirwa, azohezagirwa. Mana yo kwizigirwa, nutangure werekana, nutangure werekane ukuri k'ubwami bwawe, werekane ukuri kw'ijambo ryawe namwe mu wawe, kugira ngo abantu bashobore gufatwa nawe, ukuboko kwawe gushobore kujya kuri bo, ukurambike kuri bo mu mbabazi zawe. Mwe mu wawe avugane nabo, kandi batahure ko ari wewe uri kurabahamagara. Mwami, nuduhe ibikorane bitanga ubuzima, birimo ubuzima. Ibikorane wewe nyine uza ukishura, mu bikorane wewe uza ugakiza imitima, ugakiza imibiri, kandi ugahezagira nk'uko wamye ubikora. Ndagushimiye mwami wo kwizigirwa, kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Ndagushimiye, ndagushimiye kubwo abo wahamagaye bose. Nutwishurire ubundi busha mwami mukundwa, nuhezagire abo bose badashobora batashoboye kuba bari hano muri kino gitondo. Mana wo kwizigirwa, nube hafi yabo, kandi ukomeze kuvugana n'imitima yacu uciye mu ijambo ryawe, kandi uciye no muri mwemu wawe, kubw'umwemu wawe w'ubuntu, mu izina rya Yesu. Amen.